Yeah. Imbwa ntigutwengera ibishaka kukurya. Ntubone dutwenga mukanya ndaguhinduka. Kubera je n'ubwa mbere muye n'urukundo. Uno musi nuncika. Niko nawe kama kino na tako. Yani sambamba kore sere en français. Let's go. Gusabwa gahanga ngwina hico mwibariza kure kuzama binga nta nisoni bumva burya nta n'umutima usimba nta nico wiyagiriza sha kwishavunga ufite igeno nakwabiza nkikumva kera nagira ngo umuntu muzima none ndakabonye nta ni metero gapima nahora niyumvira yukuri kigatanya none nta nibiro na cumi kare hanikiraya ubusigo buhuma ntibuba bunini koko nabira nkaka n'umunwa nk'inyugi nkoko kumbe niwe twifatira udutesha ubwoko abandi ukabaraza ijoro baraza mu masoko ni kuki basutaraba ico umuntu akora canke ngo uraba imyaka uziko nabo twubahawe wububahuka mukubaramutsa turakura n'inkofero ariko wewe ntandere ugira urabasutamika abupfuye agasoni nabo utarabafukamika ni gute urugabo rw'imyaka 50 rurekereza inkonda n'ibyanwa n'akantu ngo umusheri wago yaruvanze no kujya nteruge harakana ruhevye urumva gwoca gwiyahure kibabaje nuko uyo musheri avuga atarenza n'imyaka 15 urumva ibibazo ugenda urateza abantu c'est pas normal iyi ni manque de respect nibishati bigusumba birekera nk'ikirepe numva no gutera ikupe n'amatama nk'igipope ni gute umuntu yize master canke doctora abura appetit ndetse nitira karibura agahangayika imyaka n'amezi bigahera agasigara kurutwe akunda agahera yagera ku kazi ibyo yize akibagira agata umutwe agahakwa no gusara wabimuteye nta n'amashuri atanagira wakibwa uko suku dusuzugura nderugira
ufise ukubona ibintu
ziba ntanderugira
amajambo yigenga
ntanderugira
erega uvuga kure
oya ntanderugira
n'amantu hano umunyabyaha
ntanderugira
ufise ukubona ibintu
ziba ntanderugira
amajambo yigenga ubuntu
ntanderugira
erega uvuga kure
oya ntanderugira
n'amantu hano umunyabyaha
agatutazi uwagatekeye gatera n'amakenga ibintu bya kino gihe birancanga nurudubi by'ubu byose n'amanyanga kandi bitegwa nawe urekuza imibanga banga bigenda gute ngo ugire umu girlfriend uwo mu girlfriend nawe ukagira umu girlfriend umva ibyo bintu wagira boyfriend uwo mu boyfriend nawe ukagira umu boyfriend hari ibintu byinshi ndaba nkacanga nyikigwa nkabura yo nshira nayo mira nkajoregwa nimubone tugenda twaramaze guseseregwa inkundo z'ubu n'ukuri twese turumigwa ibaze ingene umukobwa gutwara umutima byose ukamuhebera ukabura n'icyo usigarana mu bibanza bigenzweho uramusohokana naco cimarira huja hose murakwegana mumenyanye vuba nta n'umwaka urahera upfuma wiba n'imodoka ukamugurira ariko nyoko naso bakureza imyaka urakura nta ni yebo yebo nta ni kamba mbiri bambara ikindi naco ni gute umuntu yizingira ku muntu atamukunda ntanagire n'isoni z'imyaka musumvya ugasanga ariko ararekereza inkonda imbere y'umwana yabonye boza ari uruhinja ikibabaje iyo umuntu akunze ntakanura naho womena imburu gutwi n'ukuri ntiyumva ikibi rero yabonye yuko umukunda carushiriza kuvyimba naho kogira inyonzi igasumba karakuganza ese rero ngo urukundo rurakuvuye ko uca ubona uwo wita ikibaje asa n'agakoko kera wabona ataguhariyo mwipima ko usigara ugira isoni zo kumuhana ukuboko ntanderugira
ufise ukubona ibintu
ziba ntanderugira
amajambo yigenga ubuntu
ntanderugira
erega uvuga ukure
oya ntanderugira
n'amantu hano umunyabyaha
ntanderugira
ufise ukubona ibintu
ziba ntanderugira
amajambo yigenga ubuntu
ntanderugira
erega uvuga ukure
oya ntanderugira
n'amantu hano umunyabyaha
umurima w'igisebe burya urindwa na nyenewe ça veut dire yuti chunz urabona ingero baguma bambwira ngo rongora wakigabo nanje ho ni power ya niba mugira indero n'ubudafise inka arabona aho zitaha nico gituma benshi babaye bansuma ntaha n'abakirisu batinya gukora icaha nurondera umuhoro uba ufise mu kwaha wa mujama yarongora mu ndwi iheze ubu ntagiri yataha giza toya gahengwe mu kabare niyarara ariboreza kubera ukumaramara kandi murundi siwe ntagira n'icyo asigura urazi gutura ubikore ngutanga rasiyo ukarazo hanze nk'igiti cy'imyugariro abandi baryamye mu bitanda by'iratiro ukamutuka umunezero ukawumva ku iradiyo aho ndi kumvuga ku ruhande rw'abagabo kubagoreho n'akayumbe byararenze ihaniro atirukanywa nakubitwa kamba ribara ubu satani mu ngo nyinshi yagize kirindiro divorce ni nyinshi gusumba na mariage niziraba batocanye ngo barashaje abo twabona nk'akarorero ubu baravanye nta mwaka bamaranye bama mu butungane abo biba bikigendeka bataricana baticanye naho ibisu baracumitana ibyo baciye ko byose mu nzu bagenda bamena ntibatinya n'abana bashwana bababona bakibagira yuko ibyo bazobikurana kuko bakuze ubwaba atarukundo babona bakuze babona satararana na nyina umwe wese mu cumba kiwashyitse yiyugarana ubu byose n'amayobera urahura n'umujama aheruka kurongora ngo ndugu yangu ntunze wihute kurongora uzogende buke buke n'abariyo bararira ku mujinya mfise niyumva no kwiyahura umugabo ananira abagabo ntananira icobo uvuga ukuri bakakwita ikigobogobo izi nkunda burya zidutesha ubwoko ugize ngo uhanure niwe bigaruka ko bamwe bamwe ubu twarahevye no gukunda kubera twasanze bisaba amafaranga so wawe afise demo nziza kugusumba ngo kubera nibo bababikira ibanga apana twadusora akantu kose dupostinga muryamanye rimwe kuri snap sharing ubure amafaranga hamubure n'ibanga wamwakira ukabura n'ayagafanta n'ayakamoto ukarinda kuyagurana aha abagize imana utaramufatira ikinga inyuma yaho ugasigara urigamba wiyemera mu bajamanga ujya ntiyogukanga ejo yagukatira ugatangura kwidoga ngo yaranyasa akunda ibivye bimusumba yes bigira ibanga n'inoti guma birunda ubura ibanga amafaranga niki co tuma gukunda umwanya umwe ndabyumva naho tubigwanya nta appel nta message za buri mwanya kandi ico ashaka arakironka ku mwanya ku mwanya ariko we ntaco muhahamuka namucunga ahubwo arihangana byose biterwa n'iyi mbwa ngo n'urukundo yaje kuvanga ibintu dutesha umurongo nitukijyamiye imbwa katurazi irondo ushima katisonera ntikaraba ngo uri mugufi cyangwa uri gasongo ku kibukora ngira ndaguha ikibando hamwe uzovuga uti narahuye na rap commando na karukuda hane imbwa korora imisega pfumva imbere genda ntarakuvuna umugongo
tuzobirego ntazi ningenasa.